Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Ndabahaye mwiriwe n'icuti namwe bakunzi baragiye inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatanu igenekereza ya 2023 umwaka w'ibihumbi bibiri na 2023 ayo twateguriye turihere kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Ngo ntibarota basubiza ibigwanisho hasi hamwe no gusubizwa mu buzima busanzwe, iyo niyo nyishu y'umuharire ntabara urwanya leta y'u Burundi. Iyo nyishu bayitanze mu itangazo basubiye kuri uyu munsi wa gatanu inyuma y'akamu batewe n'umukuru w'igihugu abasaba gusubira mu gihugu. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Hari imyidogo mu barimu bafite impamyabushobozi ariyo diplome mu Gifaransa yo mu bwoko bwa DESET bo muri komine Nyanzarac iri mu ntara ya Makamba. Imvo n'ingingo yo mu bushikiranganji bujejwe indero idakurikizwa co kimwe kuri bose, bivuga yuko abakozi bose bafite diplome DESET babwirizwa gushirwa mu rwego rw'abafite F3. Abanyagihugu nabo bo mu makomine Buhinyuza na Mwakiro barimira ku nkengero z'uruhongore kama rw'ibikoko rwa Ruvubu, basaba gushumbushwa ku mirima yabo imaze konona n'ibikoko byo muri urwo ruhongore. Bavuga ko ibyo bikoko bidasiba kubononera imirima. Kazi mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese. Umuhari urwana leta bara uhamagarirwa gushira hasi ibigwanisho ugatahuka mu gihugu, akamu gategwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mubonano yahaye kuri uyu wa kane intumwa zishira hamwe y'abanyaburaya biraba ibijanye n'amahoro. Rosine Guilaine Gatoni avugira umukuru w'igihugu akabatomora neza ko muri abo bagwanyi abasanzwe bakurikirana n'ubutungane bazobanza kwishura ibyo babazwa kurikira.
Muri ibyo biganiro rero nyinshi umukuru w'igihugu Burundi akaba ari nawe arongoye aka gace ka Afrika y'ubuseruko ryagarutse ku ngingo zafashwe n'abakuru b'ibihugu bo mu karere kugira ngo basahirize igihugu cya Congo arukana amahoro n'umutekano. Izo nazo zikaba zerekeye imigwi ifite ibigwanisho ituruka muri Congo canke imigwi ituruka mu bindi bihugu. Rero baganiye cyane cyane bashimikiye ku migwi itaruka mu bindi bihugu na cyane cyane umugwi rekabara uturuka mu gihugu cy'u Burundi. Kuzerekeye iyo migwi yibukije ingingo zimaze gufatwa n'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, nuko iyo migwi iziva mu bindi bihugu ishira ibigwanisho hasi gutyo igashigikirwa kugira ngo isubizwe mu buzima busanzwe mu bihugu yaje ivamo. Aho rero ku mugure tabara nyinshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimitse cyane kandi nka se Barundi avuga ati u Burundi buruguruye imiryango. Arasaba yuko abo bana b'u Burundi bose bari hanze y'igihugu bari muri iyo migwi batahuka gutyo baze guterera mu iterambere ry'igihugu. Muri abo bari muri iyo migwi nitwo kwirengagiza kandi yuko harimo n'abarondegwa n'ubutungane kubw'ibyaha bakoze mu gihugu. Nabo nyene nyinshi mukuru w'igihugu cy'u Burundi yasuye kandi arashimika avuga ati nabo nyene turabaye ikaze nibaze gutyo ubutungane bukora akazi, kuko nta ngingo na zimwe za politike zofatwa ubutungane butarakora.
Mu itangazo umuhayire tabara washize ahabona kuri uno wa gatanu umenyesha ko utari muri iyo nzira yo gusubiza ibigwanisho no gusubizwa mu buzima busanzwe. Uwo muhari ukamenyesha ko ibyo wasavye bitarahinduka. Ibyo navyo ni ibiganiro bihuza bose bitegura amatora yisunze amategeko aciye mu muco kandi ahurikiyemo bose. Tubandanye mu bijanye n'agateka kazina muntu mu gihe hari kwarasuzumwa ingene ivyubahirizo ry'agateka kazina muntu kifashe mu Burundi kuri uyu wa gatatu i Geneve mu nama igira iya 36. Intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi Fortune Gaetan Zongo yamenyesheje mu cegeranyo yatanze yuko ibibazo bikiri byinshi mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Aca yemeza ko inzego z'igihugu zihobahoba ari navyo bituma kugwanya ihonyango ry'agateka kazina muntu bigorana. Iyo mvugo ikaba itashimishije intumwa za leta y'u Burundi i Geneve zari zirongowe na Maniratanga Zifira. Uwo nawe akaba yavuze ko ico cegeranyo ari gito kandi kirimo ubwenge buke ciganjemo gucyoza abarundi. Kurikira
ma délégation voudrait exprimer son profond désaccord
avec Jean-Luc Matwagenda nye twashobora kwiyamiriza ibiri muri ico cegeranyo kidafise ikibanza hano kandi tuciyamirije cyose ico cegeranyo gito kije gisubira kutwereka yuko ugwego rudakwiye kandi rutajanye kubijanye n'agata y'akazi na muntu wamarushirwaho ku nguvu kandi rugatorwa n'ibihugu byose by'Iburaya hama rukiyamirizwa n'ibihugu byose bya Afrika eka n'ibindi byiyamiriza kuko ibijanye n'agata y'akazi na muntu biba ibibazo bya politiki. Ico cegeranyo gito kandi kitarimwo ubwenge kiri mu ngingo ya 32 amajambo atyoza abarundi. Nagira mpamagarire abandi ico cegeranyo kubahiriza abanyagihugu b'abarundi inzego zemewe n'amategeko bakareka kwitiranya ibintu ku gihugu cikukiye. Intumwa twagendanye tuributsa amabi menshi ajanye n'inyuruzwa ry'abantu ryakurikiye iburwa irengero ryakozwe nkana n'abatavuga rumwe na leta bitwaje ibigwanisho yuko abo bakoze ibyaha baca bashaka iminsi yose kuvyitirira leta. Umwanditsi w'ico cegeranyo cisunze imvo za politike yateza kumenya yuko ubwo bubeshi n'imvugo zitsyoza abarundi bitazobandanya uko bidahanywe. Nyakubahwa, sinshaka guteba kubiri muri ico cegeranyo cyose kuko harimo byinshi byerekana gushaka guke kuwanditse ico cegeranyo kubijyanye no kubona uko ibirayo na gato y'akazi na muntu kifashe hamwe n'ubumenyi buke kuri ico kibazo.
Umushingwa manza Ahmel Niyongere umwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi aranegura imvugo y'uwo aserukira Burundi i Geneve kuko ngo icyafuza igihugu kwanta ibyo ari mu cegeranyo ngo ntibyari bibi ariko bigashikirizwa mu rupfasoni. Tumukurikire.
Ubuserukira Burundi yarakoresheje amajambo ateye isoni, amajambo adakoreshwa mu bibanza nkabijya. Birateye isoni rero kumva umuntu yitwa ko aserukira igihugu ciwe mu makungu akoresha amajambo y'ibitera soni. Ivyo rero kenshi amajambo nk'ayo aratukisha igihugu aserukira. Kindi naco nuko ujya aserukira Burundi New York yari gushobora gukoresha imvugo z'urupfasoni mu kwishura icegeranyo c'umuhinga hagati y'akazi na muntu mu Burundi akerekana yuko igihugu ciwe kidashigikiye kitemera iyo raporo ariko bigakogwa mu rupfasoni ntangere. Abantu nk'abariya rero kenshi baba bariko bakora ibintu batazi n'abantu batabishoboye mugabo kubera bari mu mugambwe uri ku butegetsi usanga kenshi bashaka kubashimisha bashaka kubajyana mu bibanza bikomeye mubwo basanga ibyo bibanza ntabyo bashoboye. Abantu nk'abariya rero bategerezwa gukurwa bagasubirizwa n'abashinga nayo n'abapfasoni babishoboye kandi mu mugambwe CNDD-FDD no mu yindi migambwe hariyo abantu babishoboye. Ikintu cyo dukasaba yuko abategetsi b'u Burundi bugerageza kuza bakoresha imvugo y'urupfasoni mu majambo bashikiriza.
Inzamba.
Turabandanya amakuru mu gisata cy'ubutungane. Hari umugabo avuga ko ariko ararenganywa na sentare y'intango ya komine Bubanza aho avuga ko ishaka kwinjiza umugore wiwe wa mbere kandi barahukanye bikurikije amategeko. Uwo mugabo asanzwe aba muri quartier Gisovu mu gisagara cya Bubanza atangazwa n'ingene iyo sentare nyine ariyo yamuhaye impapuro zibyemeza mu nyuma ikihindukiza ikavuga ko yari yarihenze. Iyi nkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Inshuti z'uwo mugabo yitwa Ndayishemeze Yohani ivuga ko ariko ararenganywa bakemeza ko yatanguye kwahukana n'umukenyezi yitwa Sinzinkayo Chantal bahavuye bavana bikurikije amategeko. Ayo makuru avuga kandi ko senare y'intango ya Bubanza iriko iramutoteza mu gushaka kugarukana mu rugo umugore bahukanye bikurikije amategeko. Umvirize umwe mu bajyango biwe.
Senare y'intango ya Bubanza yaritoye nyene iraza ku rugo iwe kumusi wagatatu izanywe no kumusohora kurubanza yari yaraburanye n'umugore wiwe wa mbere kandi bari baratandukanye bityo mu mategeko ikamuha impapuro zibyemeza zose yanatako ziyunguza n'urubanza ko yarushijwe arena kubanza yarushijwe. Ndayishemeze Jean araronka urupapuro rumwemeza ko urubanza rwabaye ntabanduka ariko itateze n'apere arutora miteje y'ububanza urubanza rwari rwabaniye muri sentare y'intango ya Bubanza ahura n'umugore wiwe ariko tukaba tubabazwa twebwe ababanyi n'ukungene ariko atotezwa kumuhaniwe haza sentare kandi atamuntu numwe yononeye kubera amanyanga yabamwe bamwe mu bacamanza babigizemo uruhara abana biba babigisha kuko abana babiri bibanda kimezeja tuzi neza yuko baje mu kiruhuko muci bavuye iyo biga kuri sesentrete igitega
igitangaza abo bajyango ngo nuko kugenekezo rya 29 ukwezi kw'icenda 2016 ndayishemeze Yohani yahawe na senari y'intango yo bubanza urupapuro rwerekana ko urubanza rutungurujwe ariko senari kagaruka ikavuga ko yihenze basaba abategetsi harimo umukuru w'igihugu kumucungerera umutekano kuko iyo senari ivuga ko kugenekezo rya 25 z'ukwezi kwa 11 kuza izogarukana umugore wa mbere
Eka, abajeje intwaro, abajeje ubutungane, prokirere wa bubanza, perezida wa keje y'ububanza, ko bohagurukira icyo kibazo cyo mushinga ntahe ndakimezeja na Niyonsaba Steve. Bakamufata, bakaraba yuko, by'ukuri, agatekereza karagirikwa, bogahagarika, icyo ni cyo dusaba, icyo twe dusaba aba banyi, bandakimezeja, tukakura uruhagarara, mukibano uwo mugore agenda aravuga yuko afise abana atamwana umwe afise cyuze yuko ndakimezeja ariwe afise abana kandi abana biwe babayeho neza kandi abana biwe ariwe abareze
uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba gatika kawe ntitwashoboye kuronka Alphonsine Nyandwa arongoye senari y'intango ya bubanza kugira ngo agire icyo abivuze ko
Arakoze Josephine Jones Nkunzimana tubandanye mu gisata c'indero aho abarimu bafite impamya y'ubushobozi ariyo diplome mu gifaransa yo mu bwoko bwa DESET bo muri komine Nyanzarac iri mu ntara ya Makamba bagize iminsi biduga bavuga ko hari ingingo yo mu bushikiranganji bujejwe indero idakurikizwa co kimwe kuri bose iyo ngingo ivuga yuko abakozi bose bafite diplome DESET babwirizwa gushirwa ku rwego rwo bafite F3 abo barimu bagatangazwa nuko abayobozi b'amashuri bafite iyo diplome DESET bobo itabaraba bakavuga ko arakarenganyo ni nkuru ya Bonfils Niyongere
kuko bivugwa n'abamwe mu bigisha mu buyobozi bw'indero bwa komine Nyanzarake ngo haribonekeza akarenganyo mu bijanye no gukurikiza ingingo y'ubushyanganje ikura abayobozi b'amashure shingiro hamwe n'abigisha bafise impapuro z'umutsindo za D7 Abo bigisha bavuga ko bose bakorera ku mpapuro z'umutsindo za DST mu nyuma biga kaminuza bari ku kivi ariko hageze gushyira mu ngiro ingingo y'ubushyanganje bw'indero impapuro z'umutsindo za bamwe mu bayobozi zaremewe kuko bagumijwe mu buyobozi bitwaje ko bahavuye biga kaminuza ariko abigisha biganye izo kaminuza baciye bakugwa kwigisha mu gice cya kabiri bashigwa mu gice cya mbere bakabona ko arakarenganyo bariko barakoregwa
iki kintu tubonamo injustice kuko ariko abigisha biganye n'aba bayobozi bari basanzwe ari abayobozi mbere yuko minisitiri ashinga itegeko rivuga ko yaba DST bosubizwa muri F3 ariko rero ukuru y'ugutwara kwabo buyobozi baca bariga biga amashuri yamapiyete tayizete tayigere bamaze guheza urumva ko bize bonyine n'abayobozi gusa bariganye n'abigisha n'abari basanzwe bose barigisha hari abo biganye ndabona rero ko biboneka ko diplome zabo zemewe kuko yaba zitemewe ari gukurwa aba rero mvuba bagumye ari abayobozi mugabo tubese dufite ubororero tukabigisha tubona basubijwe inyuma kandi bariganye baciye bashirwa muri F3
abayobozi nabo bagumijwe mu bibanza ni Ciza Elias batazira mbirigi akaba n'icegera c'urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Nyanzarac akaba atwara ishure shingiro rya Mugerama ya gatatu Nirampe wa Salvatore atwara ishure shingiro rya Nyabitaka Barishavu Karori atwara ishure shingiro rya Nyanzarac ya kane Evariste atwara ishure shingiro rya Nyanzarac ya gatandatu na Niyongenda Koridwine atwara ishure shingiro rya Mwimbiro abigisha bagasaba ko izo mpapuro z'umutsindo baronkejwe nimba zemewe n'ubushikiranganje bw'indero zemegwe kuri bose atamwana n'ikinono
umva rero injustice kandi ndayibona nyuma nibaza none diplome ziyi bayobozi ko bose bizi ishuri zimwe diplome iyo yubahora mu buyobozi niyo yonyine yemewe uwo mwigisha wo bari barihitanye agashyirwa muri F3 diplome yiwe gute yarugwa gute umva nimba itemewe
ikigezo kenu kukuriboshu kukuriboshu waligani kama na michi mwono kukoni mba diplome yenu kuruyo yenu kukuriboshu kukua waligani ikeme kuruyo naho ni yangu kuriboshu
kuriyo mnyi dogo urugande kwa hadui nzamba gateka kawe nitura shobora kurungumwe wazui ndero munhala ya makamba kugira gire icho avuze kuri ako karenganyo abigisha bavuga ko bakorewe
arakoze na bonfis niyongere mu gusozera aya makuru tuje mu bidukikije imyidogo niyo yose mu banyagihugu bo mu makomine ya Buhinyuza na Mwakiro barimira kunkengera turuhongore kama rw'ibikoko rwa ruvubu bavuga ko ibyo bikoko bisohoka ubwo ruhongore bikabonera imirima ariko ntibaronke ishumbusho nk'uko amategeko abivuga basaba ko hoshingwa ikigega cy'igihugu kijeje gushumbusha abanyagihugu ibintu byabo biba byononekaye kubera ibyo bikoko iyi nkuru tuyibaze Olivier Gakima
ikibazo cha banyagihugu mu makomine ya Buhinyuza na Mwakiro barimira kunkengera z'uruhongore kama rw'ibikoko rwa ruvubu bidoga bavuga ko ivyo bikoko bibonera imirima ni cakera nk'uko abo barimyi babivuga kugabo ngo ntivyumvikane ingene badahengeshanya gusemerera bashikiriza ingorane bafise ariko bakabura babatunganiriza nk'uko bamwe babimenyesha icifuzo cabo ngo nuko hoshingwa ikigega cy'igihugu cyo gushumbusha abarimyi baba bonewe imirima yabo n'ivyo bikoko birisha ngo kuko n'abahigi canke abarovyi bafatiwe muri iryo shamba bahanwa bakanatanga n'amahadabu nk'uko umwe mu banyagihugu abivuga. Ubuyobozi bw'ubwo ruhongore ntibahakana ko bishika abarimyi bagatakaza imirima yabo. Mark Barinda Intwari ahanura abo barimyi kutavogera ivyo bikoko mu kurimira hafi y'ubwo ruhongore, abasaba kubahiriza ikirere kingana n'uburinganire n'ikilometero hagati y'imbibe zago n'imirima. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu kijeje ukingira ibidukikije kivuga ko ico kigega cy'ishumbusho kitari kukiraboneka vuba ubwiriza abarimye kubahiriza amategeko bongere bihatire kurima ibiterwa bitamoteye ibyo bikoko.
Arakenuye Olivier Gakima ninonga hajuje dusozerera amakuru twariko turabashikiriza nakoze mwese mwayakurikiye cyagahungu nayabashikirije nabandabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.